Tuzo mugurunda mshikila nganja jetu migende na nilabuji ucha Tanzania Agustin Mahiga alimugi ucha Afrika ifu kufuga na President Jacob Zuma kubiga nilabuja mahoro mugurundi vizali viteka nizwe imbele ya hukuba unomusiku wakata tumigisagara cha Arusha Mahiga avugako ibzabiga nilabuja sibishijwe kushikari vindi bitanga ajwe ya mara vitekeka nizwe kwa aja mugisagara cha Arusha unomusiku wakata tu kumenyeshi mhande zego nilabuja nilabuja mahoro mugurundi kufzere ki sibishwa jivja bigani ibzo mshikila nganja jetu migende na nilabuja Tanzania Agustin Mahiga yabitangarije service y'igiswahili y'ijwi rya Amerika ivyo bibaye inyuma yo koreta y'u Burundi yari yatangaje kwitazoja muri ivyo biganire ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wilikaneze
yishura ku bibazo vyamenyesha makuru bo ku radio y'igihugu umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderano ya y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ko gushika ubu leta y'u Burundi taremeranya n'umuhuza Museveni ku yindi tariki nshasha y'ibiganiro naha matariki ya 6 na 15 ku kwezi kwa mbere yagumya nugwanugwa Joseph Bangurambona
aho vyaba vyaravuye ngira nuko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yoba yarababwiye ati leta y'u Burundi iri mwikonje gushika ku itariki 15 abantu rero bashobora kuba barahereye aho bavuga bati niba leta iri mwikonje gushika itariki 15 zo kwa mbere ati kumbure ibiganiro bizosha biba itariki 16 cyangwa 15 biringi ibyo nimbira ko araho byavuye icunzi ico nuko atakintu barumvikana ku byerekeye tariki mushasha
umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu amenyesha ariko ko leta itanze ibiganiro namba mugabo nubwo biruko ngo hari ibintu tosabira ko na gato
nimvira ko leta y'u Burundi yabivuze neza yuko idashobora kwicarana n'abantu bafashe inzira y'ukugwana inzira y'uguteza ingorane igihugu nimvira yuko leta y'u Burundi yabisiguye neza kandi ikurikiza resolution ya Conseil de Sécurité yavuze iti ibiganiro nibibe mugabo ihashemo abantu bafise inforombi yukugwana
namwe mu mashyira hamwe yigenga yo mu gihugu hagati yemeza ko kuri uyu wa gatatu atazoje yarusha muri Tanzania akarorero na Kaone Lope Burundi umukuru waryo Njangwa Beko arasigura imvo zabitumye akanasigura ko ibidasigura na gato kwiryo shyira hamwe riri mu kwaha kwa leta
iyo mu biganiro hagize abavuga bati twebwe ntitugende nuko uvuga yuko niyugiye ntacyugiye gukora kuko ntuvuga wenyene ntiwivugana kandi ntiwiyumviriza nico gituma bonero kitashobora kugenda ntacyo yo bigiye gukora kugira ngo ugende mu rubanza ubwo ari gogose uratumegwa bwa mbere ho onero pe Burundi ubaca yiyumvira ati iri muri mu kwaha kwa leta ivyo nivyo barundi bakunda kuvuga mugabo sivyo ko nerope Burundi iratumegwa hajya kuja mu biganiro n'ivyambe baraturungikira ubutumire nibindi bijanye n'ikiranga minsi bagaheza bakarungika n'uburyo n'amatike y'indege ivyo byose nta na kimwe cyakozwe nta na kimwe cyashikirijwe nta n'icyo umuhuza yabivuzeko
kuva hatanguye indyane inyuma yaho umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD utangiye Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2015 akanayatsinda batavuga rumwe na leta bayisokoyemwo ibiganiro bibera hanze y'u Burundi vyatunganijwe ujya mbere mu muji wa Entebbe mu gihugu cy'Ubuganda kuwa 28 Kigarama umwaka uheze umuhuza yatowe na karere mu biganiro bihuza Barundi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari yavuze ko ibiganiro bikurikira bizobera yarusha muri Tanzania niya ku itariki ya 6 uku kwezi kwa mbere no kuvuga kuri uyu wa 3 ico gisagara ca Arusha kirazwi muri kahise ku Burundi mu mwaka w'2000 amasezerano yiswe ya mahoro no kunywanisha Barundi yatumye hahagarara intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zibica bigacika ico giha Barundi basezeranye ko igihugu gitegerezwa gutunganywa muri politike imibano hanasubirwamwo itunganywa y'inzego z'umutekano abahora mu migwi yagwanira mu ishamba basukirana n'abasirikare n'abajandarume ba leta baca bubaka igisirikare n'igipolisi bishasha Eloge Wilikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukivuga ku biganiro bigenewe guhuza Abarundi abatavuga rimwe na leta bemeza ko nabo batari bwaronke ubutumire buvuye kumuhuza kugira ngo bazoje mu biganiro iyarusha Dr Jean Minani wo mu nama y'igihugu Senared akaba na president w'umugambwe Frode Bunyakuri yavuze ko bidatangaje kuna leta y'u Burundi yanka kuja mu biganiro mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema Jean Minani yatanguye yishura niba bazoja mu biganiro
kwebwe mu nama y'igihugu na rede giriteka batubwiye iyo tariki muza yitubwiye twari twavyemeye ko tuzogendayo gushika ubu rero nta butumire bari bwaduhe twumvishe bivugwa yuko hariho abo batanezero niyo tariki ngo tuzosuhurire kuganira ariko nta muntu umwe aratubwi ko ibyo biganiro bizoba cyangwa bitazoba ku bwacu rero nuno munsi twaciteguye kugira ngo tugende muri ibyo biganiro igice cyo cyose batubwirira
ese kugira ngo muhaguruke ni ngombwa ko babanza kubagezaho ubutumire kugira ngo mugende
ego cyane ni ngombwa ko badutumira kugira ngo tugende kuko batadutumye twosanga kumbura ibintu byateguwe nabi kuko bari batubwiye ko tuzohurira Arusha ntibatubwiye Arusha ahariho tuzohurira kugira ngo dushobore kwitegura ngo tugende ariko nuno munsi witubwira ejo twogende
amakuru atugeraho ava I Bujumbura nuko leta y'u Burundi ivuga ko ititeguye kujya muri ibyo biganiro bizaba kuri uyu wa gatatu ndetse ngo n'indi tariki iyariyo yose kuko kugeza ubu ngubu ngo nta tariki nyayo irumvikanwaho
ejo ni kitwazo cyabo bari Bujumbura ntabwo bashaka ibiganiro bose twese turabizi abarundi bose barabizi amakunga arabizi n'akareka arabizi nuko baraje hariya entebe mu Bugande kwabaye guhatikirizwa ko kwabaye kwemezwa nabo ntabyo bashaka ariko ico no babwira twebwe tuzokwama tubabwira yu ibyo ingufu bidakora ibi biyumvira ngo barafise ingufu nta ngufu naziceye zihari
akenshi leta ikomeje kuvuga ngo ntiyifuza kuganira n'abagerageje guhirika ubutegetsi icyo gihe iyo bavuze ibyo ngibyo nanone hari amakuru yasohotse uyu munsi mu kinyamakuru Radio France Internationale akurega ubwawe ngo hari umutwe w'inyeshyamba ushobora kuba watangije hari icyo wabivugaho
ntanguye kuri ico cya nyuma nta mutwe w'inyeshamba jewe ndatanguza n'izina numvise ndajumvise uno munsi ngo witwa IPR Union de Force Patriotique Revolutionnaire uwo mutwe ntawe nzi bwo bwa mbere nabyumvise ibyo byose niyaba leta yumvikanye nabo baperereza muri Congo kugira ngo baze barakuramwo bamwe bamwe ngo ntibazoje mu biganiro barihenda noneho uganiraganira n'uwo badakundana n'uwo bafite icyo bapfa ntaganira n'umugenzi wiwe nashaka kwibutsa ko igihe Petro Nkurunziza yazaganira ari muri CNDD-FDD ko yari yaraciriwe yaciriwe urubanza rw'ugupfa ariko twewe twavuze tuti ibyo nibyo tubwizwa kuganira niba bafise icyo batwagiriza nibaze bakivugira habona imbere y'abarundi imbere y'aka karere imbere ya Union Africaine imbere ya ONU imbere y'amakungu yose bose bavuge bati aba bantu bagize nabi mbese gicumo twa twarakoze tuko twanse ko Nkurunziza aho nyanga amategeko ko twanse ko Nkurunziza yongeze kingo cha gatatu kandi atacu ya mari Burundi umva yavuga gute ko ashobora kudutwara naze tubivugane nuko aziko atajambo bazorunka na gatoyi imbere yacu nitwicara hamwe nubwo babafise
Jaminani ndagushimiye cyane kano kanyu duhaye
nanye ndagushimiye cyane